Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe ncuti bakunze muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe na Jewe Diane nahazwe zimwe mu ngingo ivyo ngiye kubashikiriza.
Ubaruka bwo mu Kirundo mwaragiye mu radio mwashaka no makuru yuko muri ko murahamagarira ubaruka gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi kugira ngo mugurize abanywanyi mu miryango yanyu. Iyo mvugo nk'umuri yivuga mu kindi gihe atari gihe cy'uno munsi ntiyari kugira ingaruka nk'iyo yagize uno munsi.
Numuhuza w'abarundi Eduardo Nduwimana asaba ugwaruka kwirinda gukoresha imvugo zijyanisha. Iyo nkuru co kimwe n'impunzi z'abarundi zahura mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zatahutse turazigaruka ko mukanya isase. Ongere ngire mwiriwe na kaze makuru tubafitiye kuri uno mwanya ku nshuro ya kane impunzi z'abarundi imikambi ya Nduta muri Tanzania zatahukanywe. Ariko imbere y'uko tugaruka kuri iyo nkuru, Amerika irashimira umugwi w'abahinga batatu ba ONU bigenga bakoze amatohoza ku vyaha vyakozwe mu gihugu c'u Burundi kuva muri 2015 mu nama rukokoma igira 36 igisata ca ONU kijejwe vy'agateka kazi na muntu iri kwibera i Geneve mu Swisse. Amerika yakeje abahinga ku makuru atandukanye y'ivyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu bacukumbuye ku bantu bagera ku 500 mu itangazo ryayo. Amerika yamara yavuze ko itashimye ingene leta y'u Burundi itorohereje abo bahinga muri ayo matohoza. Hoza leta zume za Amerika zikaba zasavye zishimitse leta y'u Burundi gukora ibishoboka byose icuka kigatosogwa ifatiye kubiri muri ico cegeranyo c'aba bahinga batatu bigenga ba ONU bemeje ko habaye kandi n'ubuhakiba ihohoterwa rikomeye rya kiremwa muntu gushashuza abapfasoni n'abigeme kubureza igufa batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ayo mabi akaba yegeye kwa nini kurwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi mbonera kure na bamwe mu bajejwe gucungera umutekano w'abanyagihugu. Amerika yateye kandi vyatsi igitero cabereye ahakorera igisata ca ONU kijejwe agateka kazi na muntu mu Burundi ku igenekerezo rya 13 z'uku kwezi turimwo. Yongera isaba amatohoza ataho yegamiye n'irengukishwa imbere y'ubutungane bw'uwuzokwagirwa wese n'ico caha. Ino nkuru tukaba tuza kwigaruka ko ku buryo burambuye makuru yacu yo hanyuma, aho tuza kugerageza kuvugisha impande zitandukanye zitabiriye iyo nama. Igisata c'impunzi ku nshuro ya kane abarundi bagera ku 500 bari bahungiye mu ikambi ya Nduta ari mu gihugu ca Tanzania batahukanywe. Umenyesha makuru wacu Krisi Munezero yanyarukiye muri komune ya Mabanda y'intara ya Makamba bakiriwemo.
Karibu mu gihugu canyu mukiri ubuhungiro, ndabahaye ikaze rero mu gihugu canyu.
Iyo miryango 137 yatahutse iva mu ikambi y'Induta yose yari yahunze iva mu makomine agize intara ya Rutana. Aho mu ikambi y'imfata kibanza y'Igatara bakiriwe n'umushikiranganji Pascal Barandagiye ajejwe intwaro yo hagati no gukundisha igihugu, ari kumwe n'uwuserukira mu Burundi ishirahamwe HCR hamwe n'uwuserukira igihugu cya Tanzania. Bacuruka imiduga yabazanye abo bahungutse bamenyeshije yuko banezerejwe no gutahuka mu mihani wabo.
Ariko bayeho nyene nabi nyene baza baraduha ibintu bikaya baduha ngo ni ingone by'ukwezi kumba ari by'indwi zibihahera indwi zibi nyene byaheze rero nigaruke yamuhira aho wavutse mu gihugu cy'u Burundi. Haragoye kuko uwo ntiwacuga umuvuga ube mu gihugu cyavukiyemo je ndabiraze muzatihave nitahire yamuhira.
Twosanga hameze neza gusa nako nk'ubu ko mvuye ino sinzi ukuntu hifashe kwe nigumuko baduteye ko nabonye n'abandi bariko baragenda ko naje ntashobora kugira nigumuko y'intambara.
Mushikiranganje jejwe intwaro yo hagati yahaye ikaze abo bahungutse yongera arabizeze yuko bazosanga amatoho yabo uko bayasize.
Kaze rero murisanze muje mubanye nivyo twariteguye kubakira. Amatongo yanyu ntaho yaroye mushikira mu ngo zanyu aho bahereza kubandika muca mugenda mu ngo zanyu. Uwo yarasiga mu itongo ryanyu tumusabye ko aterekanye ibyangombwa byose kugira ngo aribasubize uwo munsi mugishika.
Yongeye kandi arasaba ishirahamwe HCR gufasha ngo n'impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Rwanda zitahuke.
Turazi neza ingorane bafise abari mu gihugu cy'u Rwanda, nico gituma tuguma dusaba n'ubu ngene HCR ko yodufasha kugira ngo dushobore kuronka inzira yo gutahukana mu iteka abari mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi abariyo baza batorotse kuko ubufashwe abihanirwa cyane gose. turasaba rero hakisere navyo ibidufashemwo kugira abarundi bose bavyifuza batahe mu gihugu cyabo.
Hanze iyo kambi twahasanze abakenyezi bavuga yuko bahungutse ku buryo bwabo. Aba bakenyezi ngo bari baje gusaba abaserukire HCR kubafata mu mugongo ngo kuko batahuse atacu bafise bifashisha.
Yonaziye kera urabona nasitseyo bitabiranka amakararanka bya bintu birananira ntandagaruka mugabo agatoke ni bampaye ndakazana nibakabona nimpaye ndaba ko bogira ati bakagira two bompa narizanye nifuza yuko bomfata nk'abandi
naje ku itariki 11 z'uko 8 mugabo je nari mfise ibyangombwa bari bambwiye ngo nzane impapuro bampaye ngaha nyene nipfuza ko banyakira bakamfasha nkuko bariko bafasha abandi kuko naje ndi mpungutse
nkuko babigiriye abahungutse mu nzwi irangiye abo barundi 503 baronse impamba y'ibifungurwa bizobamaza amezi atatu. Umushikiranganje barandagiye akaba yabasavye kutaba intamba y'amahoro ahubwo ngo bafashanye nabo bazohasanga kuyabungabunga. Bitekanije ko abo bahungutse bazoba bageze mu makomine baturukamwo mu masaha atarenze 48. Krisi Munezero mu ikambi y'Igatara mu mabanda ku bw'icu rya Amerika.
Imabanda rero akaba ari mu ntara ya Makamba. Makamba cyo kimena Kirundo ijuru rya Amerika mukazumva kuri mukayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 ku mirongo yacu ya FM. Ibiro vy'umuhuza w'abarundi vyatunganije inama y'urwaruka rwo mu ntara z'uburaruko zikomoka mu migambwe itandukanye. Mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze atubwira ivyinshi kuri iyo nama iri kwibera mu ntara ya Kirundo.
Bivanye n'imvugo ikoreshejwe, umutekano urashobora guhungabana canke ukagenda neza. Uko niko umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana yakubiye urwaruka rurongoye abandi mu migambwe itandukanye ikorera mu ntara za Kirundo, Kayanza, Ngozi na Muyinga. Umuhuza w'abarundi avuga ko igikomeye cyane ari ukwiyumvira ingene ivyo uvuga bishobora kwakirwa n'abakumviriza. Umuhuza afatira akarorero ku mvugo zimwe zimwe zagiye zirakoreshwa zikakigwa ugutandukanye.
Mu minsi yahera ugwaruka rwo mu Kirundo mwaragiye mu maradiyo mwashaka no makuru yuko muri ko murahamagarira ugwaruka gufata abakenyezi ku nguvu n'ibindi kugira ngo mugwize abanywanyi mu migambo yanyu. Iyo mvugo nkumbu yivuga mu kindi gihe atari gihe cy'uno munsi ntiyari kugira ingaruka nk'iyo yagize uno munsi. Nkuvuga yuko icuvuze bivana n'igihe ukivugiye n'ingene ukishikirije.
Izo mvugo zaravuzwe cyane mu mezi yaheze kugaruka bw'imonera kurezegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Abeli ahishakiye arongoye ugaruka kwa CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo avuga ko izo mvugo bazisezereye mu mbonera kure.
Kubijanye na komine ntega ku byabaye kugaruka zijya mvugo cyane cyane marumbuzo yuko abaturongoye bwo bw'igihugu mu mugambwe baratubwiye ati imvugo mubona yuko naho zoba zibanezera mukamona ko zidafite intumbero mugerageze kugira ngo imibanda igende neza mugerageze muvuge indirimbo z'Imana mu mazi iminsi mubyumva yuko izo mvugo zitasubiriye.
Umukuru w'imbonera kure mu ntara ya Kirundo avuga ko ugwaruka rongoye rwahindutse muri byinshi akamenyesha ko rubanye neza cyane na mu yindi migambwe.
Keshi abanyamugambwe benshi baravuga yuko twebwe twambara inkofero z'igisoda bakavuga ko twambara ibutine z'igisoda ariko ku nyine icyubahiro n'abatwara umugambo wacu kugwe igihugu mu mugambo CNDD-FDD baratubwiye ati naho mugira amwe muvukana bakabaha ibirato bisigure ko baduhaye ibirato usanga baduhaye ibirato by'igisoda byatabutse ugasanga kubera umunezero umuntu yumva yuko arose mwene wabo yamugabiye ikirato ariko natwebwe tumaze gutora izo nyigisho yuko bategeza kubikura bakabisubiza abanavyo. Muri mwaka wa 2015 musanze muziki cyo cyacu habaye ihungabana gatonyi kugira ngo abasi ntibabifatire ko twagerageje kubihereza abanyene byo.
No mu runani amizero y'abarundi ugwaruka rusanzwe ruhabwa inyigisho zingene go kwitwara byemezwa na Jean Baptiste Rugemintwaza harurongoye mu ntara ya Kirundo.
Mu byo kuri byarabaye aho ugwaruka ruri mu yindi migambwe sa CNDD-FDD na amizero y'abarundi bacanamo rimwe na rimwe vyama bishikanwa amazi yumvise ku maradiyo ariko vyama bihera nivyo navuze nyene vyama bihera mu kutumvikana kuri iki canke kiriya na cyane cyane mu kudakoresha imvugo iremesha. Ivyo vyarabaye mu vyukuri sagasishishwa rungoni ariko rero urwaruka rwacu turarugira encadre tukagwigisha ukungene rukwiye kwitwara. Ikenshi rero uzosanga habaye abarushotora birashika bakarushotora nkuko byamba biba ariko rero rukagerageza kumenya ngo bitware.
Rugema Intwaza yizeye ko inyigisho z'ibiro by'umuhuza zishobora kugira ico zifashije gusumba.
Sinshobora kuvuga yuko rubanye neza 100% kuko birashobora gushikaho barutakura mugaho kwihoza. Iyo gwihojeje rero mwumva yuko biba bimeze neza. Aho rero niho mvuga nti izi nyigisho ziradufasha kandi ndabanze kubona yuko mu bisanzwe abaduhurira muri zinganda mu byukuri ubu turamaze gutera intambwe yo kuyaga.
Ibiro by'umuhuza b'abarundi byatunganije inyigisho ku mvugo idakomeretsa kugaruka gwegamiye imigambwe bifatikanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu FINIWAP riraba ibirerana ry'abantu ku isi. Suzanne Ngomandonge aserukira iryo shyirahamwe mu Burundi asaba ugwaruka gwegamiye imigambwe kugwanya amabi afatiye ku bitsina mu bikorwa byabo vya politiki. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze urakenuye amakuru yo mu ntara tuyabandanye tubabwira ivy'umurwi w'abashingamateka bo mu mizero y'abarundi wazindutse utanga imfashanyo ku bana biga ku ishure ryigisha abagendana impumyi ryitiriwe Rusiya Mwiranda. Iryo shure rikaba riri ku Mushasha mu gisagara ca Gitega. Fidel Antoine Nsabimana n'ijisho ry'Ijwi ry'Amerika i Gitega.
Iyo mfashanyo yatanzwe n'abashingamateka batuye mu runana mizero y'abarundi yarigize n'ibifungurwa ibira majana biri vy'umuceri n'ibiharage, amakarato y'amasabuni, amavuta y'amamesa, imitobe n'impuzo kwikingira imbeho. Nkuko vyashikirijwe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inamashingamateka Rwasagato, iyo mfashanyo yavuye mu kwiyungunganya k'uwo mugwi w'abashingamateka.
Hano n'ubundi nubwo turi hano ntitwari nk'abaje batumwe n'urwego rw'inamashingamateka. Oya, mugabo twaje nk'abamwe mu bashingamateka b'inamashingamateka y'i Burundi. Aba bagenzi tumaze kuvugana babonye ko ari byiza yuko twoshika hano bakabona abana barerewe muri kino kigo, bakabona ingene gitunganije, bakakimenya gusumba uko je none narabibabwiye. Kuko naje yuko nababwiye siko ingorane mufise ni nyinshi ntazo dushaka gutorera umuti, mugabo ishaka ryo guterera kugira ngo umuti w'ibyo bibazo uboneke turarifise.
Nifashanyo yakiranye ugweze n'umuyobozi w'ikigurumuri ikigo citiriwe Umweranda Rusiya cegukira umuryango wawe w'ikira babenebere na deta, kuko bavuga ko izo mfashanyo zishitse hageze. Mama Arine Karegwa arongoye ikigurumuri.
Abavyeyi b'abana barakenye, ikigo nacyo nyene ntigiteye imbere. Aba bana bari bakeneye gufungura neza kuko harimo abafise ubumuga bubasaba gufungura. Bafunguye hakabaho amelioration mu byo kubona, mugabo ntitubishikako. Rero uburyo bw'ibibatunga navyo nyene ntitworoherwa cyane, ntitubikora uko twabyifuza kugira ngo umwana agire igikuriro nyene neza. Ibijanye n'ubumenyi bwabo bariga neza nk'abandi bana. None rero mwebwe ko mwaje izo ngorane turazibashikirije mbure namo bande mukorana canka bandi bagenzi kirango muzodushikanirijwe kure.
Uretse ibibazo byo kuronka ibifungurwa bikwiye, Mama Karego yashikirije ibindi bibazo ico kigo gifise asaba bashinga amateka kubishikana muri leta.
Twifuza ko leta nayo yotwunganira mu gikorwa cyo guhemba abakozi muri iyi centre rumuri, kuko tubona yuko gushika ubu barahembwa mugabo biciye mu buryo bugoye. Iyindi ngorane bijyanye n'ibikoresho dukoresha mu mashuri ku rwego rw'abigisha no ku rwego rw'abanyeshuri nyene biva mu bihugu byo hanze bigoye kuronka, ibiva ngaha i Burundi naho ugasanga birazimbye.
Reka no kubijyanye no kuvuza abo bana, Mama Arine Karego arasaba leta kubaramira.
Hari abo twashoboye gutwara kwa muganga tugasanga ni indwara z'imitsi, mugabo byose twama dusanga bidusaba amahera menshi.
Ikigurumuri cyashinzwe itariki 5/8/1991 gishinzwe n'umuhisi Musenyeri Runa Yohakimu gitanguza abana 15 batabona. Kuva 2005 ico kigo cagumye cakira abana bari hagati ya 60 na 70. Abana bamaze kuramugwa n'ico kigo ni 250, ubu gisa abana 60. Muri abo babiri barahejeje amashuri yisumbuye mu gihugu c'u Rwanda, bane baraciga mu Rwanda, 18 biga ku ishuri rya Senede mu gisagara ca Gitega. Kubera ko ico kigo bahigira n'ubuhinga bwo gucuranga no kuririmba, abandi bana barerewe muri ico kigo baramaze kwinjira mu migwi y'abaririmbyi itandukanye nk'umugwi Peace and Love uzwi cyane mu biteramo mu gisagara ca Bujumbura. Igitega, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijuje Amerika ariho umunyagihugu ahaherere kugatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nimisi yose rero kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ejo imwe mu byo turiko turabategurira hakaba harimo ingorane abapfasoni we mu mitumba bagira iyo bibarutse barinzwe gukogwa umugwi ujeje guhinyanyura ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cy'u Burundi wari wahawe amezi atandatu ngo tosore ingingo zimwe zimwe zigize iryo bwirizwa nshingiro herutse kongegwa amezi abiri yamara bamwe mu bari mu migambwe itandukanye hamwe n'imigwi imwe imwe bavuga ko uwo mugwi utayegera kugira ngo baterere agacumu k'umwe muri iyo migwi idogwa harimo nk'ugwaruka mu kiganiro mugenzi wacu yanitanga ishaka yagiranye na rumwe mu gwaruka rero rwe gukira imigambwe itandukanye bagarutse kuri utwo tubazo twose na Sininete Mutoni wo mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ni watangura avuga uruhara ugwaruka gwarukiye kugira mu gihugu cy'u Burundi
uruhara gwaruka ni rimwe cyane kandi ntangere kubera dufatiye ubwambere na mbere ho no ku bwinshi bw'ugwaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi byumvikana yuko idwi ry'ugwaruka rinda kumvikana ku buryo ugwaruka rukora ibitandukanye kandi rugakora rukugize amategeko kandi tukaba dushaka no kwerekana ko ugwaruka rufite ingufu nyinshi rurinda gushyira mu guteza imbere igihugu aho rero nkabanza ndashima yuko ubu muri ino myaka kuva umugambo wa CNDD-FDD ufashe ushikirije ubutegetsi haragiye amategeko menshi ashyiraho yorohereza ugwaruka ku buryo ugwaruka rushobora kuba rujya mu nzego zifata ingingo reka mbere murazi ko n'iri huriro ry'ugwaruka iyi nama nkuru y'ugwaruka ugwaruka rwose rw'urundi rurikiyemo kuva hejuru rwaje mu gihe umugabo wa CNDD-FDD uri ku butegetsi ikindi nacyo ni uko uruhara rw'ugwaruka mu nzego zifata ingingo ugwaruka ruri mu nzego zifata ingingo ibibazo byago birumvikana kurusha ibibazo by'ugwaruka nabyo murazi ni byinshi byaba ari ibibazo bijyanye no kubura akazi byaba ari ibibazo bijyanye no kuronswa ubuzi isunzwe ubumenyi muri ibi bicanye biriya urumva uruhara rw'ugwaruka ni runini cyane kubera ugwaruka rusanzwe rufite ubumenyi butandukanye bwoshira mu gihugu hama igihugu kigatera imbere kandi nk'uko mubizi abantu benshi bagiye bagira akamaro haba mu Burundi cyangwa ku isi babikora bakiri mu muco w'ugwaruka barindira ko bakuzikana kugira ngo bashobore gukora ikintu kiboneka wibuka nk'uharani ntari kubukira mu Burundi yabikoze akiri muto yabikoze akiri ugwaruka muribuka na Mekendada yari akiri muto araharanira demokarasi y'igihugu urumva ni ukuvuga ko ukiri muri uwo muco w'ugwaruka niho uba ufite ingufu ufite n'ububasha n'uwo ubangutse ubukwe kugira ngo uterere igihugu uruhare rwo kugwaruka mu guteza imbere igihugu haba mu bya politiki cyangwa haba no mu byo guteza imbere iby'ubutunzi ugwaruka rufite ikibanza kinini kandi cyiza nibo bafite n'ingufu n'ubumenyi buhagije bukiri no ku bukigezweho na cyane cyane kubera hajya n'ibyumenyi bigenda bitera imbere ubu gwaruka rufise n'iyo nako karusho ko kuba bafise ubwo bumenyi bw'ubuhinga bwa none bugezweho ku buryo barushije mu guteza imbere igihugu bigana biboneka cyane nk'umwimbu ku gihugu
Ndahindukire duha karyo na Arnaud irakoze mu mugambwe Iprona Arnaud twiheje na kahise ku mugambwe wanyu mwamye mufise umuhari w'ugwaruka mubona uruhara rw'ugwaruka muri politike y'igihugu aruruwe
murakoze cyane kuri ico kibazo ugwaruka rurafise uruhara rukomeye cyane muri politike murazi bwa mbere na mbere yuko ugwaruka ahanini arigo rwinshi uravye abantu bagize igihugu canke bagize isi yose ugwaruka nigo rwinshi hama y'ugwaruka rero ruzaraja mu ngingo mu nzego z'ingingo mu nzego bafata ingingo z'igihugu mu nzego aho ugwaruka ruteza gutanga ijambo kugira ruserukire urabona yuko intererano yago ibishemeye ibyo tubibonera cyane cyane mu nterano yago mu nguvu rufise kugira ushobore kubaka cyangwa gusambura mu nguvu rufise kugira ushobore kwingira ibidukikije murazi ko rwaruka rwinshi rushobora gukingira ibidukikije nk'ubu tuvuga tuti reka tugire umugambi wo gukingira igihugu ibidukikije urumva ko rwaruka rwo rwinshi ariko rufatiye ya mbere kugira ushobore gukingira igihugu rushobore guteza imbere igihugu rushobore kugera byo ishusho y'igihugu ishobore gusa neza hama rero twebwe murazi neza yuko mu mugambwe wacu no butanguje kandi barundi ntaya kwikukira y'urwaruka urwaruka rero ndi ntabanduka uruhare rw'urwaruka ni ntabanduka mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'umugambwe mbere twebwe umugambwe wacu barabihanye na cyane urazi ko n'ubunye uko turahimbaza nyaka 55 turonsitsinze mu 61 urwaruka rero rukaba baruhariye umunsi wagwo ukaba umwaka kabo umwaka w'urwaruka kuko umugambwe waratahuye neza kandi nuko bamibigira urabona neza ko urwaruka rufise ico guterera mu kubaka igihugu mu kukomeza ubutunzi bw'igihugu no kugira igihugu gira ishusho nziza mu makungu n'ahandi
duhindukire kuri Jules Manirankunda namwe naho mutari mu nzego muri iki gihe murafise ugitigira cy'urwaruka kitari gito muyobora kuri mwebwe nk'umugambwe Frode Bunyakuri urwaruka rufise uruhe ruhara nk'uko nabajije bagenzaho
ego me mbanje kubashimira kandi nanje nkengurukira bagenzanje ku byiyumviro biratse byiza bamaze gushikiriza ndetse no yanshimira n'iradiyo y'ijwi rya Amerika yongeye kutwiyumvira aho nk'urwaruka fitika dushyize natwe ku ruhare rw'urwaruka ku bihanze ubuzima bw'igihugu muri rusange nshimira n'abanyagihugu bari mu gihugu bahaye basinzi rero nk'uko mubivuze uruhare rw'urwaruka mu mugambo wacu yagiyandadaye intangere ndetse no rwego rw'igihugu rwose abona yuko rero urwaruka rwari rukwiye kugira ikibanza ikibanza kikwiye kibereye haba no mu izi nzego zitandukanye nk'uko bagenzanje baza babivuze abagiye barakora benshi bashyika ku ihangiro ry'ibintu babiko wasanga bakoranye n'urwaruka ndetse yaba ubugomba kera imidurumbanyo cyangwa bagomba gukora icyiza rimwe rimwe abitiza urwaruka ariko abagomba gutera imidurumbanyo nk'iki gihe ntabwo tugikeneye byahitiye twarabibonye yuko atacyo byatuzaniye akaramarira rero nshima kuri bagenzanje abakoze ibikorwa byinshi bye birashima bagiye bari bakiri mu mugi w'urwaruka ko baravuga ko uwita urwaruka aha mu gihugu cy'u Burundi ntihemenyango ni hose bakunda gufata ko ari umuntu afite imyaka iri hagati ya 18 n'imyaka 35 aha mu buzima bw'igihugu rero cy'u Burundi tukaba tuzi yuko kugira ngo urwaruka uru na ruriya ushobore kugira ibyo bifite kure ni uko ushobora kuba ufise aho uvugira ibyumviro byawe bigaseruka rero ibyo na byo kugira biseruke ugira aho bivugira kandi hazwi n'amategeko ndetse kongera ukabikora uri kumwe n'abandi wumva ko wisanzuye ubundi kimwe ngo urwaruka n'ubundi muco w'abarundi utariko urafatwa nk'abandi
ni byiza cyane tugaruke ku kibazo tuje mu idonido ry'ibyoja mwibwirizwa shingiro ko hongewe ko amezi abiri uwo mugwi watowe n'umukuru w'igihugu duhereye kuri wewe Nancy Mutoni mwibwirizwa shingiro mubona hoshigwa mwiki kubijyanye n'urwaruka hari ico musaba cofasha kugira ngo urwaruka rugongere ruseruke kurusha
ego urwaruka ubwa mbere na mbere nk'uko nabishikirije urwaruka rurafise ikibanza cyiza mu nzego kandi ikibanza ruhabwa n'amategeko hagiye amategeko menshi yorohereza urwaruka mu mirimo yayo ya minsi yose mugabo nk'icyo twobona tuje mu bwizwa shingiro rikorera nk'inyanyurwa murazi ko n'urya mugwi w'abantu 15 harimo uduserukira nk'urwaruka twese urumva aho umuntu yose yiganza umuntu uko umuryango uri ku butegetsi ngo tubishikiriza ibyo hanze hariho urumva uwo mugwi hariho ijya nama nk'uyu urwaruka kandi azi ko twayatubajije tukayishikiriza ibyiyumviro tubona birashe
vyoja muri iryo twirifashingiro biriko birahinyanya ngo natwe twaduserikira neza ko ibyo twamye tumushikiriza nk'ugaruka yarabishikanye imbere kandi n'ubu ibyo twamubwiye yoshiramo mu gitwiriza kindi cyo twabishikana mugabo na cyane cyane nk'icyo twashimikiye ko nuko iyo nama nkuru y'ugaruka nayo yoja mu yoja mu gitwiriza kindi ikaba inama yemewe ishigwaho mu gitwiriza kindi kugira ngo mbere igire ijunja bikomeye kurusha n'ahandi ari bizu kujya mu bibanza haba mu bibanza mu gutogwa cyangwa ku ntonde ibyo urumva ni nka twebwe nk'imigambwe nka twebwe mu migambwe yacu turinda kubyitunganya ko ku buryo ugaruka nabwo rurumva ikibanza kibereye
Jules wewe mu mugambwe Frodebu nyakure ikintu mubona mwoshikiriza ko ari ntangere gikwiye kongerwa mu ibwirizwa shingiro iki ku rwego rw'ugwaruka
ego ndabashimiye cyane kuba abasandi kanya mumpaye ego nkuko umugenzi wacu Nancy Ninette Musoni yabivuze muri CNDD-FDD yavuze ko ndetse iwabo mu mugambi nabone bavuga ikibanza gikwiriye ugwaruka ndetse na twebwe umugambi wacu ni uko ugaruka twawushyira imbere ni nago mberengera ngo hanini ugize abanyagihugu benshi mu gihugu cy'u Burundi umuce munini ugizwe n'ugwaruka rero bisigura ko tuto buri cyo dusaba ngo barabico boshyiramo muri iryo bwiza nshingiro dutomboye duhiriwe duhishije ko baraye babongeye ayo mezi abiri nibaza yuko nk'uko abarongoye imigambi itandukanye mubona bagiye barabivuga imigambi ishyira hafi 10 iri ku bikorwa ikora neza ntihenze irarenga ariko ndabona habuze bakeye baroyize bo muri Sanake baza nabo muri Parena n'abatwa bari bivugiye ku ruhande rwabo novuga rero natwe nk'ugwaruka turafise icyo twasaba abakenyezi batwibaruka abamama bacu baragiriwe bakwe barahagwa ibice 30% ariko nabo bavuga ati natwe n'ibyo bice ntibidusiye ariko umwe n'ibyo biramaze bo barabona bati turafise n'izo kandi tusa ukorera ko rero ukwibwiza shingiro rya hahora ribivuga riravuga yuko hari amakota ya 60% Hutu 40% ibice 60% by'abahutu n'ibice 40% by'abatutsi nasaba jewe nanje nk'userukira urwaruka rw'abandi mu mugambi kwanya Frodebu nyakuri yuko boraba igice bagenda barakura ko kuri izo 60% n'izo 40% bakaraba ikindi gice cy'urwaruka kugira ngo ugwaruka niyo turimo iyo politike tuyijemo twumva ko turi sur de nous-mêmes kuko amakosa yabaye twarayabonye aho ugwaruka rushobora kuba manipuye pale uyu n'uriya kubera rugenda ruvuga ngo nakanaka azoma ugatumenga ntango burufise aroke ugwaruka nibwo rufata imisozi rugenda kwigisha ibyivugo by'umugambwe twara amadrapo hageze ibi nabiri y'ugwaruka usanga ari byo ruri imbere rero na abatobora abanatwe nako bakenze kuvuga ugasaba igice cy'abamama bacu tugashima ariko kakaba kanditse tukakabona yuko kavuye mu masezerano ndetse kavuye no muri byiza nshingiro zifite ibiregisa rero ndashimira mugenzi wanjye Nancy Ninette Musoni yavuze yuko muri iyo komisiyo y'abantu 15 bari bakoze harimo ubuserukire ugwaruka donke inama nkuru y'ugwaruka iyo nama nkuru y'ugwaruka nivyo turayiza ariko ntiturabona neza ibikorwa bigaragara twanasabiraho na leta mboneye kubisaba kugira ngo leta itwereke uruhara rw'iyo nama nkuru y'ugwaruka n'ingene yacu neza kuko nk'ubu miri bibashingira mubona atari uko babongeye iki kugira ngo uwo mukuru w'inama nkuru y'ugwaruka azava agaruka akatubaza natwe abajene bo mu migambi itandukanye yewe sinigeze nkumva umuntu ampamagara ngo bire nk'ubuserukirwa kwa muganga usanya Frode bunyakuri terera nawe ndivuga ngo rero nanjye ndi muri iki kumwe n'aba baze no bavuga yuko batabajijwe nizere ko rero muri iki kiringo abijeje kubitunganya bose yumviraho natwe nidushimu turasaba tukagira icyo tuvuze na karengaho y'inama bigira Imana
nuko rero nshuti bakunzi biradije ya Amerika ibiganiro twari twabateguriye mu kirundi no mu kinyarwanda kuri no saha bikaba bibaye birabangiranga ha turashimiye amenyesha makuru batorokanije amakuru mwashoye gukurikirana minota ya mbere yakoze na Facile Gebehu twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma Diane Nahazu nawe mwari kumwe kuri micro ku izina rya bagenzi banje turi kumwe mu ruganda kubategura no kubashikiriza amakuru ndabatumira igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 mu yandi turiko turabategurira muri yo hazoba harimwo ayerekeye inama rukokoma yishamwe mpuzamakungu ONU iri kwibera i New York ngaha muri Amerika mugume rero ku maradiyo yanyu kandi mubandanye mukurikira urutonde rw'ijuru rya Amerika.